Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse nshuti mwese mu duteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa gatanu itariki 21 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2019. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Twe dufata duhindura ingendo kugira dushike iterambere twifuza. Hari gukunda igihugu usumbuka. Cyane noneho nagiye igihugu ndagikunda kuko cyarasomeje muri ibyo byirwa by'ubutunzi. Icyo ni ugifasha ari ugiterera ibyiyumviro n'ukuri.
Uyu ni Faustin Komana, umukuru w'ishyirahamwe Parsem, yemeje guhimiriza Abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama. Avuga ku ngingo yo guhagarika ishyirahamwe ryiwe. Iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umunsi mpuzamakungu hariwe impunzi turazigaruka ku mukanya kari imbere, ariko imbere yaho reka dutega amatwi mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Namutse neza Aloise, umwanya ni wawe.
Muramutse Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afurika. Igihugu cya Mali cyatangaje ku wa kane ko cyishe abakora iterabwoba batari bake mu bikorwa bya gisirikare byabereye ahabereye ubwicanyi hagati y'amoko, hagapfa abantu 41. Umusirikare umwe wa Mali yarasize ubuzima muri ibyo bikorwa bya gisirikare byabaye ejo ku wa kane mu mashamba yahitwa Yoro, Ganga, Fani, Bodel hamwe na Homo Bongo, nkuko byashikirijwe ni gisirikare cha Mali. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 41 baguye muri ubwo bwicanyi buhitiye, ariko leta ya Mali nayo ishikiriza igitigiri cy'ifata kibanza cy'abantu 38. Ibihumbi by'abanyagihugu bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mali ejo ku wa kane barakoze imyiyerekano isaba umukuru w'umurwi ujejwe amatora muri ico gihugu gutanga imihoho. Abakoze imyiyerekano bagiriza Jane Ansahe kuba yarafashije guhinyika amatora yo mu kwezi kwa gatanu itariki 21. Umurwa mukuru Lilongweho barashoboye kwinjira ku nyubakwa za leta baronona amasanamu ya perezida Peter Mutharika. Icegera cy'umukuru mu urunani ruhuyikiyemwo abaharanira uburenganzira bwa muntu Gift Trapense yashikirije ko bazobandanya imyiyerekano gushika Ansahe agondojwe agatanga imihoho. Komisiyo y'amatora ya Mali irahakana kuba yarahinyitse ibyavuye muri ayo matora. Umukuru w'ishami ryawo n'iryita ku mpunzi ya CR Filippo Grandi yashikirije ejo ku wa kane ko kubona hari impunzi zakuwe mu byabo zirenga 70 million ku isi nzima ari ukunanirwa kw'amakungu, kandi akayasaba gukorera hamwe kugira hatogwe inyishu z'ibyo bibazo. Grandi yabyiganiye ijwi rya Amerika aho yari i Amman muri Yorodaniya, aho yagiye kwifatanya n'amakungu mu kwibuka umunsi wahariwe impunzi. Hasere yashikirije mu ndwi iheze ku 70 million z'abantu bahunze ibihugu byabo mu mwaka uheze, canke abandi bahungira hagati mu bihugu byabo bahunze intambara, ubwicanyi, ihungabanywa ry'agateka kabo hamwe n'ihamwa. Benshi muri izo mpunzi zavuye mu bihugu bitanu ari byo Siriya, Afghanistan, Sudani y'umanuko, Myanmar na Somalia, mu gihe ibihugu bya Buraya na Leta Zunze za Amerika atabushake bifise byo kwakira impunzi. Filippo Grandi yavuze ko ahangayikishijwe n'uko iyo nyifato iri mu bihugu byitwa ko ari rutura. Muri Leta Zunze za Amerika, na Iran vyasa n'uko bishobora gutana mu mitwe mu bya gisirikare cyo ku wa kane inyuma y'aho indege ya Amerika yo mu bwoko bwa drone yari mwigendereza ikororewe na Iran. Icyo Perezida Donald Trump yise ko ari kosha rikomeye ryakozwe na Iran. Trump yemeza ko iyo ndege yari mu kirere mpuzamakungu, ariko abajijwe icyo Amerika igiye gukora yishyuye abanyamenyeshamakuru ko bazovyibonera. Kubwa Irani na iyo ndege ngo yariko iguruka mu buryo buteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Ambasade wa Irani muri ONU Majid Ravanchi ya shikirije ko iyo ndege itagira umudereva yari mu bikorwa byo gusuma urusaku abategetsi ba Amerika bashikirije ku bwato butari buke bwaciye bwihuta gutora ibisigarira by'iyo ndege mu mazi mpuzamakungu iyo drone yarashwe yari ifise agaciro k'imiliyoni zirenga amajana 2 na 22 z'amadolari y'abanyamerika kandi ngo yashobora kugenzura ikirere cyababa ibirometero kwadrato ibihumbi ijana ku munsi umwe gusa ikirere kingana n'igihugu cya Korea yefu ubwoba bw'uko hashobora kwaduka intambara hagati ya Amerika na Irani bwatanguye kongerekana kuvaho abategetsi ba Amerika mu ndwi iheze bagirije Irani ko ariyo yateye ibisasu bya mine ku bwato bw'ibitoro mu kigobe cya Hormuz ibyagirije igihugu cya Irani cyahakanye. Kurangiza abasirikare bari ku butegetsi mu byifata kibanza muri Sudani ejo kuwa kane barakuye mu mabanga umushikiriza manza mukuru w'ico gihugu. Ikinyamakuru cya leta Suna dukesha iyo ino nkuru ntigitomora ico Al Walid Sayed Ahmed yahowe ariko hari haheze imisi yagirije ibiturire wahoze ari perezida wa Sudani Omar al-Bashir yongera anashinga n'umurwi ujejwe gutohoza kubyagirije yuko abasirikare bo bararashe n'impaka abanyagihugu bamaze igihe bagandagaza ahari ibiro bikuru bya gisirikare ku murwa mukuru Khartoum basaba ko ubutegetsi buhabwa abasivile. Hambavu y'umugwi w'amatohoza washizweho n'ibiro by'umushikiriza manza mukuru abasirikare nabo barishiriyeho umugwi wabo iyo migwi yompi uko ari ibiri ntaco iratangaza kuri ayo matohoza yabo.
Urakoze ya Louise ku makuru uheje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda impuzo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu citaho impunzi HCR kivuga ko gifise ikibazo cyo gufasha impunzi kuko uburyo butera ugabanuka mu gihe kuri uyu wa kane wari umunsi wahariwe impunzi ku isi. Uwuserukira ico gisata mu Burundi yaramenyesheje ko mu bihumbi birenga 70 by'impunzi biri mu Burundi bice 99% bagizwe n'abanyekongo. Inkuru ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka bifashijwemo n'abanywanyi bayo. Tugiye kwisomerwa na Desire Hatuyimana umenyesha bakuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Impunzi z'abakongomani ziri mu gihugu cy'u Burundi zivuga ko nubwo ziherutse kuronka indongozi shasha mu gihugu cyabo zitarota zisubira iwabo. Uyu numwe yari yitavye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi ku isi.
Buta c'est terrible parce que d'acho tufite ga urabona nga inyo 15 pour parce que na mujyango uriwo.
Izi mpunzi z'abakongomani zibona ko kugira zitahuke hari bikwiye kubanza gushirwa mu ngiro. Zisaba umukuru w'igihugu cyabo mushasha Etienne Tshisekedi gushiraho politike nziza yo gutahukana impunzi. Hagataho zivuga ko aho zahungiye mu Burundi ahanini zibeshwaho n'umuziki ariko nawe ukaba utabateza imbere kubera ibura ry'amategeko awugenga. Zimwe mu ngaruka zo kubaho kw'izi mpunzi no kutiga kw'abana babo nk'uko uyu munyeshuri abivuga.
Ari abanyeshuri usanga bareka kugenda ku ishuri kubera amaminofani cyangwa babuze icyo bandikira ko amakaye cyangwa babuze uniforme bambara cyo gutuma tuce dusaba yuko badufasha utuntu tumwe tumwe ku banyeshuri.
Uyu munyeshuri w'umukongomani avuga ko kandi izi ngorane bagira mu mashuri rimwe na rimwe ziva ku kudahuza ururimi n'abigisha.
Benshi usanga bibagora ugasanga umwigisha yavuze ikirundi mana nawe ntiyacyumvise neza. Cyane cyane gusaye ari cyatumvise giswahili gacumengo aramutuze. Cyagenda kumukuza amanota yo mu ndego. Kubera amishuri ngisaye kandi n'icyo nagisaye bayumva n'uyo mwana nawe nakirunda bayumva. Gusanga nibumvikana neza.
Cyo bishika mu makambi nka ya hirya.
Userukira igisata cishira hamwe mpuzamakungu citaho impunzi HCR mu Burundi buri mwaka bamana ibibazo bijanye n'impunzi zama ziyongera mu bihugu bitandukanye vyo ku isi. Gogo Hokpoti asigura ko ivyo bigira ingaruka mu buryo buba butegekanijwe gufasha impunzi. Ahagira ati:
Et ça c'est un défi auquel nous faisons face. chaque année. Et je peux vous dire que chaque année, nos budgets diminuent. Et nous
devons donc toutes les
Arero, nababwira ko uburyo bwama bugabanuka
buba buke buri mwaka dutegerezwa rero gukoresha uburyo bwose bushoboka mu guhangana n'ingorane nyamukuru ndavuze neza ingorane nyamukuru z'impunzi kuri twebwe no kwivuza kwiga ibifungurwa dutanga ku mpunzi biciye muri PAM turafise kandi politike yo gufasha impunzi ziba mu bisagara n'iziba mu makambi ibintu biruko mu gihe hari n'abarundi bahungiye mu bindi bihugu bamwe babandanya guhunguka umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko hamaze gutahuka impunzi z'abarundi zigera ku 178 Tarsis Niyongabo avuga ko ikibazo kinini kiri ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu kibanye cy'u Rwanda zitemererwa gutaha
impunzi zahungiye mu Rwanda uno munsi nta burenganzira bwo gutaha mu Burundi bafise n'ababishaka ntibabemerera ko baza kireka baje batorotse ivyo navyo rero tubishira muri wa mubano atari mwiza ariko kandi tukaba twizeye yuko ibihe bihibindi tukizira yuko umunsi uri izina n'impunzi ziri mu Rwanda bazoziha uburenganzira bw'uko abashaka gutaha mu gihugu cy'amavukiro batahuka atagitsure eka atawanja wango
kubijanye n'umutekano muke umaze iminsi uvugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi zirinduta mu gihugu cya Tanzania umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko Tanzania aricyo gihugu bumvikana cyane kubijanye n'impunzi
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 Radio Ijwi ry'Amerika Radio Yanyu
Impunzi z'abarundi ziba mu ikambi ya Rusenda iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zaributse umunsi mukuru impunzi zisaba leta ya Kongo gucungira umutekano wazo bitewe n'uko akarere ka Fizi izi mpunzi zirimwo kamamwo ingwano hagati mirwi itwaje ibigwanisho n'inkuru y'umumensha makuru y'ijya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda
Zini ndirimbo z'impunzi z'abarundi zari kuri defile yatangiriye kuri biro ya komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi iri mu nkambi yo mu Rusenda ikomereza ku ibarabara ryo muri centre aho izi mpunzi zatambukaga zibyina bizigaragaza ibyapa byo kwishimira uyu munsi mukuru wazihariwe izi mpunzi z'abarundi zimaze imyaka 4 muri iyi nkambi zibinyujije mu ndirimbo mu mivugo ndetse n'imikino zagiye zigaragariza abashyitsi baserukiye mu mashyirahamwe akorera mu nkambi arimo hasi na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi bimwe mu bibazo biziraje ishinga
uwo munsi mukuru tubigize dufite ibibazo tukaba dufite ibibazo by'ukwerekeye mu bintu by'ubuvuzi ubu urashobora gufatwa n'indwara washika kwa muganga bahagupima indwara bakayibona ariko kugira baguhereza imiti y'iyo ndwara bikaba ibibazo ugaca we uza wumva ngo genda ngo kuri formation ngo kuri imiti ngo iyi n'iyi ngo niho ngo ushobora kuronka ingene ubaho nawe ukaraba nta maho dukura amahera ntabwo twigira ukaza tubona uburyo bwo kwivuza bamwe bamwe bakaramuka bapfiramwo abandi bagasinzikara cyane abandi bakigira mu bibazo by'amasengesho kubera abona bataha buryo babatumye kuja muri formation nta mahera bafise ntakubabigenza bagira naho babone bararembye acaje muri twatutaye aronka yamfungurwa kagurisha niyanza rigacitera gahava hwereramo kagenda
na transferi baduha ububara izibye bavuga tutararemba niwishikane wandaruko ushike kwa muganga imodoka za hora zidutwara ubu ntituza akazi zikora tubona zigenda nitumenya ngo ziri mu kazi ya kanaka na
nibizi poste userukira impunzi z'abarundi muri ingambi yo mu rusende yasabye leta ya Kongo kurushaho kubacungira umutekano kubera imigwano imaze iminsi ibera ruguru y'ingambi hagati y'abasirikare ba leta ya Kongo FARDC n'abagwanyi babo mayimayi
mu bijyanye n'umutekano twasabye yuko botwongerereza baducungerera umutekano hano kwino kambi kubera ko umutekano tubona atari mwiza cyane turabye ahantu duherereye twama tugira ko tusaba ko nko mu gihe bariko barashaka guhungura bamwe babyishakiye kuko batubariye ko bagize inama na hase na leta y'u Burundi twasabye ko nk'abantu batazohava basubirira mu gihugu cyabo cyane basime kuguma hako nabo bobigira uburyo bw'ingene bashobora kuzoraba ingene babashira ahantu bashobora kwicara bafite umutekano hama tuca turagaruka ku kibazo cy'ifungurwa turerekana ko ifungurwa dusanzwe dufungura ari nkeya cyane dolari 12 ku kwezi twasabye neza nimba byoshoboka ko boduhereza ni dolari 30 ku kwezi ku muntu kugira umuntu aza afungura ifungurwa zingana basi ni dolari imwe
muri uyu munsi mukuru umuyobozi uhagarariye ASR muri teritwari ya Fizi Bwana Cyprien Cyonyo avuga yuko ibi bibazo byose izi mpunzi zamugejejeho bazabishakira igisubizo hanyuma bakigeze kuri komite directeur y'impunzi z'abarundi ziri murongwe na Rusenda uyu muyobozi wa ASR akomeza kuvuga yuko inkunga ya ASR yagabanutse bikurikiranye n'ubwinshi bw'impunzi zigenda ziyongera ku isi ubwo yizizwaga uyu munsi mukuru wariwe impunzi ishyiramwe rya ASR ryagaragaje yuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari impunzi z'abarundi 43,000 ariko hari abandi barundi bakomeje gusaba ubuhungiro muri teritwari ya Fizi na Uvira nubwo hari amanama amaze iminsi akogwa hagati ya ASR na leta ya Congo ndetse n'iy'u Burundi byo gushaka gutahura impunzi zifuza gutahuka mu gihugu cy'u Burundi ku bushake bwazo Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika mu rusenda w'umutara kivu y'amajyepfo
iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo
iwanyu mu ntara
na karyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara
ku nshuro ya 19 u Rwanda rwarifatanije n'isi yose mu kwibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi n'umunsi usanze u Rwanda rucumbikiye impunzi zishika ku 150,000 ku rwego rw'igihugu uyu munsi wahimbarijwe mu ikampi ya Kigeme ihaye indaro impunzi z'abanyekongo zishika 220,000 bimwe mu bintu byaranze uyu munsi ya Kigeme harimo imiryango 49 yasezeranye kubana zemewe n'amategeko Sustene Azabe umunyekongo yatanguranye niyo kampi ya Kigeme nawe nyene yarasezeranye vyemewe n'amategeko Eric Bagirubusa umwese wa kuri ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda agaruka ku buzima bwiwe
kera menye ubwenge mvukira muri Congo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twa dufiteyo gakondo
Bwana Azali Sostene w'imyaka 26 y'amavuko numwe mu mpunzi z'abanyekongo zisaga 2020 zicumbikiwe ku butaka bw'u Rwanda mu nkambi ya Kigeme mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Nyamagabe kuri uyu munsi si yose zirikana y'impunzi Bwana Azabe yabaye umwe mu miryango 50 yasaziranye kubana byemewe n'amategeko yasezeraniye mu kagari ka Kigeme n'umunsi Bwana Azabe yabwijwe irya Amerika ko ufite kinini uvuze kandi uzavuga mu mateka y'ubuzima bwe
navuga ko n'amateka niyo haba ejo cyangwa ejo bundi tugatahuka tugasura mu gihugu cyacu tuzirikana ko hari umunsi wajyaga ubaho rimwe mu mwaka tariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu noneho akaba ari umunsi wo kuba njye ubwanjye noneho narasezeranye mu mategeko nkaba mfite iyo mpamyabumenyi yo kuba nasezerana mu mategeko
Bwana Azabe Sostene yasezeranye n'umunyekongo impunzi mugenzi we benshi mu basezeranye kuri uyu munsi bari basanzwe babana biba ngombwa kubicisha mu mategeko kimwe nk'abandi bose mu nkambi ubushobozi bwo kwishimira umunsi nk'uyu ni buke ariko ngo barafatikanya.
Nyuma y'imihango turakirwa bakatugenera ibintu byadushimisha ari impano kuri uyu munsi ntabwo ari uvanga umunsi wo kwibuka gusa ahubwo ni impano ziba zihari n'ibindi byinshi cyane byatunezeza.
Azabi n'ubuheta mu bana bane amaze imyaka 7 mu nkambi ya Kigeme ashimura urugwiro ubutegetsi bw'u Rwanda bwabakiranye ubutegetsi bubacumbikiye.
Twageze mu Rwanda baratwakira badushakira ahantu ducumbika batuzana no mu majyepfo tuhada tutahazi ariko nyuma yaho baje kutumenyereza amashuri turiga abafite ibindi bibazo bitandukanye babitaho nk'abantu bafite ibibazo by'ubumuga ubwo bagiye babitaho icya kabiri nuko twishyira tukizana ukaba washaka hanze y'inkambi tugashaka imirimo bakakwakira bakagukoresha nk'umuntu bizeye kandi w'inyangamugayo ibyo nibyo bintu bya mbere byiza.
Azabe amashuri abanza n'ayisumbuye yayigiye iwabo muri burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko kubona imirimo mu gihugu nabwo bigoye guhaza n'abenegihugu bacyo ni ikibazo gikomeye. Namubajije uko apanga umunsi wa kibyuka.
Ngo umunsi wanjye uko nkupanga buracya hada gushakisha uturaka hanze y'inkambi nkagenda ngakora utwo turaka naba ntaronse nkaza nkaryama ubundi ubuzima tugategereza ubwo dufite n'abandi bafasha muri rusange. Mbona ubuzima dufite aha ngaha ntabwo ari ubuzima bavuga ngo buzagera aho bukugeza naho bugukura gusa icyo dushima te na dusubira inyuma gatoya nuko Leta y'u Rwanda itweza abaterankunga bakaba baduha nk'imirimo izayidufasha wenda gutegura ejo hazaza bikazadufasha gusubira iwacu muri Kongo hari ukuntu duhagaze tutarasubiye inyuma haba mu by'ubuzima cyangwa se mu bindi by'imibereho rusange.
Mu mitekerereze ya muntu ahora n'indoto zo gutera imbere nicyo kimwe no kuri Azabe wari muri uwo murongo ariko aza gukomwa mu nkokora no kuba yarisanze ari impunzi nta kindi yabihinduraho.
Menye ubwenge mvuka mvukira muri Kongo mu nzozi zanjye numvaga nzaba umuntu ukorera muri mu gihugu cyanjye nkagiteza imbere kuko twa dufiteyo gakondo dufite imirima dufite amatungo ubwo rero kuba bitaragezweho ni ikintu cya mbere gituma numva nameze neza mu mutima ugeza na nuno.
Kimwe n'izindi mpunzi nyinshi z'abanyekongo ziri mu Rwanda ibyifuzo byabo nuko umwuka waba mwiza amahoro akaboneka mu gihugu cyabo bagatahuka kwivuko icyakora bitewe n'igihe bamwe bamaze hari abatakaje icyizere bitandukanye na bwana Azabe.
Icyizere ndagifite kuko duhere no ku bindi bihugu byo hanze tugenda twumva amateka yabyo byagiye ba mu ntambara ariko nyuma yaho akaza kugeraho bagagira umutekano ubwo natwe ntabwo twese tutazahora mu buhungiro. Icyizere ndagifite nka 50% yuko vuba cyangwa kera tuzatahuka.
Ubutegetsi bw'u Rwanda ku munsi nk'uyu nabwo nibyo byifuzo ko impunzi zatahuka mu gihugu cyabo cyane ko buzirikana uko amateka y'ubuhunzi amera. Madame Germaine Kamayiresi ni ministre muri ministeri y'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse.
Umunsi mpuzamahanga w'impunzi ntabwo ari ikintu ubundi cyo umuntu yavuga ngo yishimiye icyo uwo munsi kuko ubuhunzi ntabwo ari ikintu cyiza. Icyo tubifuriza nuko mwagasubiye mu bihugu byanyu namwe mukagubwa neza nkuko abanyarwanda baguwe neza.
Umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi usanze ku isi yose habarirwa bahunze cyangwa bakuwe mu byabo basaga 70 million. Benshi ku mpuzandengo ya 80% bari mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Ku Rwanda by'umwihariko hari abagera 150%. 51% ni abanyekongo, abandi 48% ni abarundi. Bagira ubusabe bw'irya Amerika, ikigeme nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda.
Ishyirahamwe Parseme ryishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo mu ntumbero yo gushika ku iterambere rirama ritangaza ko ryiteguriye kwitura ababijejwe kugira ngo ryongere gusubira kwemererwa gukorera mu Burundi. Mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninahazwe, Faustin Ndikumana yavuze ko naho ingingo ihagarika ibikorwa by'ishyirahamwe ryiwe atabigeze amenyeshwa arizeye ko azotunganirizwa.
Gushika kuri masaha ko turavugana iyo ngingo jewe ntayo nigeze menyeshwa ku mugaragaro, twabimenye ku mbuga ngurukana bumenyi tubibona byiruka. Mbere icyo gihe twari twegeze no kubaza muri ministeri bagitanga uzara binugangwa twaza muri ministeri kugira ngo ntakete babona cyane tukabikibazo turagira afite n'ibyaba ari hari ukumbe bazotubwira.
None ko muvuga ko iyo ngingo ubwanyu ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi ari nabwo amashyirahamwe abarizwamwo butarabi bamenyesha ibikorwa byanyu murabibandanya canke mwarabihagaritse?
Oya kubaho twumviye umwunganizi w'umushikiranganje avugiye ku radio twaratanze konsinye kuba duserukira mu ntara nta uri karakora ibikorwa ku izina rya Parseme no ngahaye ubujumbura twabihagaritse
mwoba mwaragerageje kwegera ubwo bushikiranganje ubwira ngo mubaze ico bwabahoye
nico tugiye kugira mu ntango y'indwiza kuko ikete riduhirwa kuronka ibyo bushikiranganje ni kete twarose tariki 19 z'ukwezi kwa gatatu ndabumva ni vuba n'uryo kete rero yatubwira yuko ubushikiranganje bwemeje ko Parseme ari ishyirahamwe rikorera akora yisunze amategeko y'itegeko rishasha rigenga amashyirahamwe
byari co nk'ishyirahamwe Parseme gikeka ryo bari zizi
wenda ubwiye ati izo serivisi juridike za dufelicita ndadufelicita ko turi ishyirahamwe rikora ibikorwa bigaragara mu gihugu ndabikubwiye neza nta n'ukwikeka ahubwo no gutangara bose abantu baratangara
aho tugeze amaso ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye hariho nk'aho tubona yuko mu byo mwaba mwarazize hoba harimwo yuko mwebwe ku giti canyu Faustin Ndikumana murongo y'ishamwe Parseme mucafuza ishusho y'igihugu n'inzego zirongoye ico gihugu hama bakavuga yuko ivyo babinagamije guhungabanya umutekano w'abanyagihugu ivyo batovyihanganira ivyo vyagirije ha ico mwa mubizi ko ga Faustin
ariko urumva nyine je ntabwo natangaye ndumigo ubwa mbere ho n'uko kugira yuko ucafudije igihugu yo cavuga ati kwigenekerezo iri naka iyi declaration washikirije iki kigwa wakoze ijabu washikirije byacuje igihugu gutyo cyangwa ati umutegetsi watutse ni kanaka none se iyo ariko barafata ingingo yandi mashyirahamwe cyangwa ikintu ntidura twumva ko babwira ati bafatiye kuri iki niyo naho ngira wada miriki barabwira ico babahoye ico bavuze ati babahoye
hama amwe mu ma Twitter yahana hanyu ku mbuga ngurukana bumenyi yaragarutse rekana bimwe mu byishamwe Parseme ryatangaje misi yahera bamwe bakabibaza yuko ari naco ryo baryarazize harimo nk'uko musaba leta y'u Burundi guhagurukira ikibazo c'ubukene nico ntaco mubona co bacarabayemo imbarutse guhagarika ibikorwa byanyu kuko bavuga ati
Parseme ibyo tubikora kuva tugishingwa ni ryari ga utaratubaze by'ubutunzi ni ryari utaratubaze situation y'ubukene cyangwa iby'ubutunzi kandi kira noneho ntabwo dushyikiriza biva hanjye ni ibintu biri mu maraporo y'inzego za leta
muri iyo ngingo nayo yo boba barabasabye yuko nk'amashyirahamwe adakiranira ibyicaro bya politiki mutegerezwa no kwiga kuvuga neza igihugu cyangwa ubutegetsi buhari hama namwe mu kurundi ruhande mukavuga tuti turi ngaha nk'ijisho ry'abanyagihugu dukosora n'utukitagenda murumva ko ari nk'ahamwe mu kwemererwa gukora bizoshoboka ko bibangabanganwa ibyo babasaba ni
Jewe numva jewe ndaje twabara ko turakora iyo turakora ni ibintu bisanzwe kuvuga igihugu ninda rika ninda bivuga ko avuga igihugu nabi igihugu gicafuzwa n'ibikogwa bimwe bimwe biba bigaragara n'ababikoze wewe uri kurasa uri tuba y'igihugu wibinza ha vugira ikintu uri kuracafuza ishusho y'u Burundi wewe uri ko uri cyacanke ugira gute ndi kuracafuza ishusho y'u Burundi n'ibi bintu nibivugwa n'amenyesha makuru simwe mu bivuga ntibikwiragira uyise ntimeze nka biraye umuntu acafuza igihugu gute
ngira ngo nako kantu ko kuvuga yuko ubutunzi aho bugeze atari heza cyane
none muri leta aho cyangwa ubuzima bwo ubutunzi icyo ni ikintu niyo leta iri kirabwira ngo duhanzwe n'ubukene ahubwo hari hageze aho tubyicarira igituma ibyo bukene ahubwo tuve muri soko niruze gupfa ubusa kuko ubwo bukene wanjye niwo butuma abantu bose basubira inyuma bagira gute duhinduye ingendo rero twe dufata duhindura ingendo kugira dushikire iterambere twifuza hari gukunda igihugu gusumbuko kero noho nadi gihugu ndagikunda kuko cyarasomeje muri ibyo byigwa by'ubutunzi ico no gifasha ari kugiterera ibyiyumviro n'ukuri
hari umukenyuro mutegekanya gukora muri Parseme canke muri komuri yumvira kugira ngo musubire kwemererwa gukora
ukurikiza amategeko twari tukubaha n'inzego uko ziri turazubaha n'amategeko nu leta turazi ko ari urwego rwa executive executive nayo n'ubutegetsi bumwe hariho n'ubundi naho gwabutiye nka mugabo byo twe ntitubira nyima twitura utubatubwira nyima kuja kubona n'umushikiranganje tuzogenda aho ba ombudsman bose bajeje kumvikanisha leta iyo yarenganije abantu cyo gituma ombudsman agiye kubera abazi ko na leta ishobora kurenganya umunyagihugu ni mediation entre l'administration et les citoyens twebwe nuko nyine ibyo tuzobicamo nyine tugende tuvuge n'umushikiranganje atwereke tubaze izo nzego zihari zose amushikiranganje n'ubutungane ubushikiranganje bw'agakata y'akazi na muntu n'izo nyine zuzibaza byanze tubandanye inzego n'abantu abantu nyene bishano kubatsa no kuza n'abandi n'abandi asiyane bwa bakatina bakakicara ibyo byose ingabo inzego nyene zihari tuguma ari twitura kandi byo guhagarika nabyo twabyubashije ne ko ari leta yabifashe bwa turimza ko leta nayo hari igihiburana mu bandi gatsindwa leta ashobora kwihendigizwe n'abantu ibyo ni bisanzwe birashika umuntu agafata ingingo arenganijwe hanyuma akarenganirwa uwo mvuge ko ibyo biti ari ibintu bidasanzwe je numva ari ibintu nyine twabimenye twabifashe nyine twabyakiri
jote mwese mukundi radio hejuru ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigakwiye ngaha tubonayo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu nyabwiziuma hamwe na Jeffrey yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na Frederic Munikije amakuru nayo mwashikijwe na Aloise Bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza.